bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Naramukije nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nongera ndabaha ikaze mu kiganiro wanyu mu ntara cumi n'umunsi muri saa cumi n'umunani muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongeye ibiganiro vy'uno mwanya.
Boneka ku itenti bari bayisize ko esanse bose bisa n'uko bahiye, mugabo babiri rero baciye bapfa, uyundi yababaye cyane mu mugongo ariko aravugwa bamutwaye Mwanza.
Uyu ni umwe mu ndongozi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Nduta ari mu gihugu cya Tanzania, avuga ku twana tubiri tutarakwiza imyaka cumi twaraye dutuririwe mu nzu yabo, abandi bane bavukana n'utwo twana tubiri twitavye Imana bakaba bakomeretse bikomeye. Iyo nkuru turayigaruka aho ndi hato, mugume ku maradiyo yanyu. Hagati aho umugwi w'abahinga bigenga ba ONU bahejeje gusaba mu kanya i Geneve mu Swisse ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha yo kugurura amatohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015, navyo nyene turaza kubigaruka ko muri kino kiganiro. Ariko imbere y'izo ni duhe amakuru yose nshuye ku masonga n'ayandi ndababwiye ntababwiye, mbanze ndababwire muri make. Ku mukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya Raila Odinga yavuze ko urunani rwiwe nirwatsinda amatora agiye kuzosubirwamo rutazosabikanya ubutegetsi n'abo yise abasuma ivyambuzi, abona bakaba ari abo ku ruhande rwa perezida Uhuru Kenyatta. Ivyo yabitangaje kuri wa mungu nyuma y'iminsi ibiri gusa sentare nta inyuzo y'ico gihugu yansi ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa munani guheze, mu kuvuga ko yaranzwe utunenge twinshi cyane. Ariko perezida Uhuru Kenyatta na wene imvugo yari nk'iyo inyuma y'umunsi umwe imbere yaho ko umugambwe wiwe Jubilee ushobora kutazosa, na wene yavuze ko umugambwe wiwe ushobora kutazosabikanya ubutegetsi n'abatavuga rumwe na leta ni watsinda, mu gihe yariko yifatira mu gahanga sentare ntayinyuzwa ku ngingo iheruka gufata yo kugwiza n'ubusa ivyavuye matora mu ico gihugu ca Kenya. Mu gihugu ca Cote d'Ivoire abanyororo 96 baraye batorotse ibohero ryo mu gisagara ca Katiora kiri hagati mu gihugu ku birometero 45 gusa mu buraruko bwa Bouake, nk'uko bishikirizwa n'abajeje umutekano. Abanyororo batorotse hagati y'amasaha ya saa 11 na saa 12 z'agatondo masaha yaho muri Cote d'Ivoire. Umukuru ajejwe ivy'amabohero muri ico gihugu yatangaje ko ibikorwa vyo kubarondera vyatanguye kandi ko bamwe bamaze gufatwa n'igipolisi. Abaje bakurikira abandi batanu batorotse ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa munani mu ibohero ryo mu gisagara ca Gagno hagati muri ico gihugu. Ku itariki ya munani z'ukwezi kwa munani nyene kandi abantu 20 baratorotse muri sentare ya Abidjan mu gisagara hagati, nyuma yaho bakubitiye abapolisi bari babacunze ariko araburana. Ikibazo cy'umutekano muke muri Cote d'Ivoire cyararushirije kwigaragaza kuva mu ntango z'uno mwaka, inyuma yaho abasirikare bagumukiye akatari gake hamwe n'ibitero byagiye bikogwa ku bapolisi. Ku mugabane wa Buraya abahinga mu vy'amabombe kuri no w'Imana barashoboye kuzura bombe itashoboye gusambuka mu ntambara ya kabiri y'isi yose yari ihambwe mu kuzimu mu gisagara ca Frankfurt mu gihugu c'Ubudagi. Ico gikorwa cakozwe ariko abanyagihugu baba 65,000 baba muri ako karere, barimwo abarwayi barenga ijana bo mu bitaro bibiri barimo n'abarembye babanje kuhakugwa ku mvo z'umutekano wabo. Iyo bombe yapima toni imwe n'amagarama 400 hari haheze indwi bayibonye ahantu hariko hubakwa amazu. Mumenya ko amatoni arenga 2,000 n'ibindi bisasu arivyo vyama vyatowe mu gihugu c'Ubudage buri mwaka nyuma y'imyaka irenga 75 intambara kabiri y'isi yose irangiye. Indege z'intambara z'Ubwongereza na Leta z'Ubumwe za Amerika zateye bombe miliyoni n'ibice bitanu zisha abantu 600,000 muri iyo ntambara. Abategetsi b'Ubudagi bageranya ko ibice 15 kw'ijana vyazo zitarasambuka. Adijuki Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibicicenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na ku rubuga rwa Facebook address yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara no munsi dubera mu kambi yandutire mu gihugu cha Tanzania ivugwa mu abana babiri batarashukana imyaka 10 bo mu muryango umwe baraye bitavye imana nyuma yo guturirirwa mu nzu n'abantu bataramenyekana abandi bane bakabavukana nabo bakaba barakomeretse cyane abantu rero baturiye iyo nzu ntibarashobora kumenyekana ariko ico bikoze basutse essence ku gahema bararamwo gucyo n'ivyari muri iyo nzu vyose biratukombera mugenzi wacu Pierre Claver ni inkuru yabajije ingene vyagenze inkuru yiwe
Inzu yaturiwe iri muri zone ya 10 mu ikambi y'impunzi z'abarundi induta muri Tanzania iyo nzu yahiye yari yamyemwo umujyango w'abantu batandatu amakuru dukura yo atumenyesha ko abana babiri b'abakobwa umwe w'imyaka 5 uwundi w'imyaka 7 bahiye bikomeye gushikaho bitaba imana bamaze gushikanwa kwa muganga kuri uyu wa Mungu ababanyi bo mujyango twashoboye kuvugana mu ijoro batubwiye ko babonye umuriro mu bucagucago bwa kuri uyu wa Mungu
inayirutse n'abana babiri bariruka na
umwe mu batwara abandi mu mazone yo ngaho induta yatumenyesha ko byabonetse ko abaturiye iyo nzu bayisutse ko igitoro cya essence abagizi banabi baturiye iyo nzu ntibarafatwa ariko igipolisi catanguye amatohoza nk'uko abandanya bivuga
muganga kwitenti bari bayisize ko essence bose bisa nuko bahiye mugabo babiri yo baciye bapfa uyundi yababaye cyane mu mugongo ariko aravugwa bamutwaye umwanza rero ubwo wewe yirutse na narugo mugabo amaradiyo yarafiseyo amasora ifu yarafise byose nta na kimwe yarokoye n'abo bantu rero baciye bapfa na nyina yahiye ku kuboko mugabo umuganda cyo yabaye
kuse kubonone abakoze ubwo bugizi bwa nabi haro barafatwa canke haro bayikeka
nokuri nta nabutuzi polisi yavuze ko yatangwa amatoza twahamanye barafotora bagiriki muga nta na kimwe bwa ureka bya biki byose wari umunyeta gusa nta na kimwe yarokoye wari umunyeta gusa n'uwo mugabo bavuga ati ko yarokotse n'Imana mu muryango hari umuntu bari bashwanye babiteka ko ariwe yoba yarabacuye uwo bashwanye n'umugabo ntibayasubira kumubona
amakuru twakuye muri iyo kambi y'impunzi z'abarundi induta abandanya avuga ko muri iryo joro nyene buca haba ku wa Mungu haturiwe n'izindi nzu zibiri mu mazone y'icenda na 10 ariko Imana yarakinze abantu barashobora kuzizimya atakirononekara mu kwezi guheze naho nyene hari haturiwe inzu zibiri zo mu mazone ya 13 na 16 bituma abantu batatu bakomereka gushika ubu nta buramenye gituma hadutse ubwo bugizi bwa nabi bwo guturira amazu eka n'abayaturira nta burafatwa ico bikoze bamwe mu mpunzi bikeka ko ari urwanko hagati y'abashaka gutaha n'abatarabishaka
yose izo nzu kuri ziriko zirashya ni rwanko rwabiyandikishije gucyaha shaka abatiyandikishije ko basiga bapfuye cyangwa ko nabo bohunga ku nguvu kugira ba bahungutse ku nguvu abone yuko umutekano wabo udasubiye
ubwo bugizi bwa nabi bwadutse mu gihe ikiringo cyo gutahukana ababyifuza kandi banabyisabiye cegereje umugunya butatu ugizwe na leta ya Tanzania leta y'u Burundi hamwe n'ishamwe mpuzamakungu HCR gitaye impunzi watangaje ko impunzi za mbere z'abarundi zirenga 12,000 zizotahukanwa ku munsi wa 4 w'iyendwi itariki 7 z'ukwezi kw'icenda iyo kambi ya nduta irimo impunzi z'abarundi zirenga 126,000 mu gihe igihugu cya Tanzania kirimo abarenga 277,000. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru ku munsi wa kane rero tukemera yuko tuzorungika abanyamakuru bacu batandukanye ahavugwa yuko azo kwinjira izo mpunzi z'abarundi muri ho hariho nka Makamba canke mu ntara za Cankuzo iyo nkuru tukazoyigaruka ko ku buryo urambuye hanyuma nari nabice ku masonga kandi n'ubundi nongere ndabisubiremo ku masonga Gatonga umugwi w'abahinga bigenga ba ONU basavye kuri runo wa mbere Geneve mu Swisse ko sentare mpuzamakungu mpana vyaha yo kugura amatohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 imbere yuko ca tugaruka kuri iyo nkuru yamara tubanze dukubitire Gatonya mu ntara ya Rugigi abanyagihugu baba ibihumbi bitandatu ba ku mutumba wa Muyange commune Butezi uyo ntara ya Rugigi bazindutse bigaragambya bidogera ingingo ya sentare na inyuzwa ibakura matongo yabo ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine ariko arakurikirana iyo nkuru Fidel mwiriwe
mwiriwe neza Diane
abanyagihugu naho ndabiciye ku masonga bakoze iyo myerekano bava he baja
iyo myerekano bayikoze bava ku mutumba wa Muyange bagana mu rwa mukuru ahari biro vya komine ya Butezi niho ku birometero indwi uvuye kuri uwo mutumba bavuye ku
bavuga ko bariko bigaragambya amatongo bayatswe bigenze gute
ayo matongo nkuko twabonye ikete ryanditswe na numukuru wa senare nta inyuzwa yavuga yuko aho baba uwo mutumba wose wegukiye uwitwa Samuel nawe nyine asanzwe aba kuri uwo mutumba ariko abanyagihugu bakavuga yuko atamuntu numwe yigeze aburana nawe kubijanye nayo matongo bakavuga ko batangajwe no kubona sentare nkuru y'intara ya Ruyigi ariyo iza kubasomera ubwo kwete rwaciwe bakavuga bati ntitwigeze duhera muri sentare y'intango ntitwigeze tuja muri sentare y'igihugu Ruyigi ariko tutahura renge ne twakuwe muri ayo matongo aho rero ivyandiko bari bafite sasaba ko butungane ngo basubiza amatongo bagasaba leta kubasubiza kugarenganura kuko barenganijwe
none bo babagerageje kuvugana yaba na sentare canke abajejwe intwaro ngaho onye mu Ruyigi
Musaneri wa komine ya Butezi twavuganye gatoya catubwire ko twogenda kumviriza inama giye kugirana nabo banyagihugu ubu rero turiko turavugana iyo nama irikiraba bicaye hasi batekereje aba baserukira bariko baragerageza kuvuga umubabaro wabo ariko Musaneri akabandanya babwira yuko umuti utazova muri komine ariko kandi agatahura uwo mubabaro kuko avuga ko unyazwe itongo ari ibintu bihambaye akavuga ko agiye kubabariza hejuru
bakavuga yuko nihagira ico bashika ku iyo myerekano ishagarara cyane
bobo bavuga yuko iyo myiyerekano izobandanya ngo gushika naho umukuru w'igihugu abimenya kuko ngo niho bavukiye niho ibisekuruza byabo byavukiye ndetse uwo Samuel avuga ko yatsindiye amatongo ngo yaje abasangaho bamwe nk'abatama bavukiye bariko barabishikiriza
urakoze cyane gose Fidel d'Antoine Nsabimana kuri iyo nkuru ubandanye ukurikiranira hagufi hama turaza gukenera makuru yacu yo hanyuma kugira ngo tubwire ivyinshi kuri iyo umugwi w'abahinga bigenga ba ONU basavye kuno wa mbere Geneve mu Swisse ko sentare mpuzamakungu mpana vyaha yo kugura amatohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 hadutse indiyane za kuri kingingo ya perezida w'igihugu cyo Burundi Pierre Nkurunziza yo gusubira kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mucegeranyo uwo mukuru uwo mugwi washize ahabona wahaye Zedhad Al Hussein komiseri mukuru ajejwe agateka kazi na muntu amazina y'abategetsi bagirizwa ivyaha vy'agahomera bunwa arabonekamwo abahinga batatu rero bagize uwo mugwi bahamagarira kandi leta y'u Burundi gusubira ku ngingo yayo kwikura muri sentare mpuzamakungu mpana vyaha yiraye umunyamakuru wacu Eloge wirika neza i Bujumbura ariko araca ijya nino ivyino cegeranyo mukaza gushobora kwikurikira amakuru yacu yo hanyuma aho tuza kugerageza kurondera impande zose zivugwamo kugira mwumve ico ziregura zivuga ariko hagataho tukabibutsa ko leta y'u Burundi yo yamaze kuvuga ko ingingo zose zizofatigwa leta y'u Burundi zifatiye kuri ico cegeranyo itazozemera leta yabivuze hino inyuma yaho inamashinga mateka y'u Burundi kuri no wa kane yagenye umugwi w'abashinga mateka 12 bazokwiga mezi atatu ibiri mu cegeranyo c'abahinga ba ONU bigenga batoza kuvyaha vyakozwe mu Burundi mu myaka ibiri heze nkuko mwari muvyumvise uwo mugwi rero ufise igikorwa co kuraba ukuri n'ibinyoma biri muri ico cegeranyo reka umunyamakuru wacu Eloge wirika neza ari yakubitiye muri amashinga mateka yongera twibutse ingene vyagenze
tukaba twemeje ko rero umugwi tuhaye ibikogwa ijana ku ijana
inama nshinga mateka kuri uyu wa kane igihe inama nshinga mateka ari hejeje kwemeza umugwi w'abashinga mateka uzokwiga mu kiringo cy'amezi atatu ibiri muri raporo y'abahinga babo nibigenga bajeje gutohoza ku byaha byakozwe mu Burundi kuva mu 2015 ico cegeranyo nubwo kizosohoka mu kwezi kw'icyenda leta yamaze kukibona natwamenyesha makuru bakiduhaye muri makabo bahinga bemeza ko mu Burundi hakozwe ubwicanyi burobanura abantu baranyuruzwa abandi barahohoterwa kimwe n'abatawe muri yompi atacyo bazira hamwe n'abafashwe ku nguvu abahinga bigenga ba ONU bemeza ko ibyo byaha byakozwe namwe mu bagize inzego z'umutekano mu gisirikare igipolisi n'iperereza hamwe n'imbonerakure bashikiriza kandi ko ibyo byaha bifatwa nk'ibyagahomera bunwa umushikiranganji w'agateka kazi na muntu asigura ko iri muri iyo raporo bisa n'ibyo byakozwe mu 2015 nu akabibonamwe bubeshi Martin Ivyabandi
igihaje wa mugwi wazaga kuko harabone serezo muri 2015 turabemera baraza barakora barazunga kwambara n'igihe kirekire baratanga raporo yabo yitwaza banateje cyane hageze ko tutayikorera ko ariko turakojeje n'umutaga raporo turayibahira iragenda na tule za ambasade ziri ziri plastika mugabo ntakanga kamwe bigeze bafatirako no mu gifaransa iko kwa mu cyongereza twero twagiye turakurikirana turaraba amaraporo yose kunagera kurikirana raporo ya UNEP nta nakano na kamwe bahinduye muri iyi raporo ivya bindi bateruye
ariko bamwe mu bashinga amateka basanga abo bahinga badahuguza
aba bantu bazimangana benebo amaradi akabavuga bo bagacyakatera mu karubahije aho gera mu muryango wa nasano yoba ngo na mahoro mu Burundi uwo bazajabigira imana mu muryango wiwe uwo bazajirandikura elite uwo bazashobora kuba Salvatore wo kumusenya yumva ngo abantu bariho kandi iyo senede hacu yarabyanditse neza sinzi ko raporo za senede hacu zashikira abashikiranganji ashobora kumva nk'ibitsika byatowe uruzi kanaka kenade zatewe hanaka abantu bagakomereka abandi bagapfa mugabo ukarindira resulta des enquetes ugahemura hanyuma rero ayo maraporo agaca bivuga yoyo hoba habuze iki kugira ngo amatohoza batanguwe ahere kandi tubone icyayavuyemo
abandi bashinga amateka nabo baraje gushinga n'ingingo ya leta yo kwikura muri sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI
mwatubare yuko sentare mpuzamakungu ziza ari uko sentare z'u Burundi bwacu zibazananiwe igihe habaye igihangange canke mwananiwe tukakora vuye muri sentare mpuzamakungu bitoce bigenda gute
ikiringo cy'uko Burundi buzoba bukuye akarenge muri sentare mpana vyamuzamakungu irahe kizorangira mu kwezi kw'icumi uruno mwaka turimo none mushikiranganje murongoye muri teguye gukurikirana no guhasha ivyo vyaha iyo sentare yagomba gukurikirana kugira ngo ntihagire abitwaza ko ivyo vyo kuyivamwo ari gusasira indava mu kudahana
umushikiranganji w'ubutungane Emer Antine Kanyana arahumuriza
nta muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko yaba ukomeye yaba muto uwuzokwita mu bintu bimutuma agwa mu cyaha yamati wese wari wese kazokihanikwa ni turi mu ishyamba nta n'umwe ari hejuru y'amategeko narabavuze ngo abajournaliste ngo abanyepolitike ngo bafunzwe ngo bagizezi mu bisanzwe nta gihe na kimwe identifikasiyo y'umuntu yakoze icyaha ifatira ku mugambi ifatira ku cyaha yakoze umurongo utukura muri politike mu madini mu bice mu kintu icyo ari cyo cyose gikorwa mu gihugu n'umutekano w'igihugu n'agatika katira muntu
amatohoza yakozwe n'umugwi w'abahinga ba ONU bigenga azojanwa mu bikorwa by'inama y'agateka kazi na muntu bizobera i Geneve mu Suisse mu kwezi kw'icyenda buca twinjiramo uwo mugwi nawo utegerezwa kubishyikiriza akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ari nako kazomenya ingingo gafata leta y'Uburundi imaze kuvuga ko ingingo zose zizofatwa zifatiye kuri iyi raporo izo ziyamiriza kuko zishingiye ku binyoma gusa umugwi wo gutohoza ku mabi yakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane mu 2015 washinzwe ingingo ya 33/24 y'inama y'agateka kazi na muntu muri ONU ku itariki ya 30 kwezi kw'icyenda mu 2016 abahinga babugize basabye kongerwa ubundi mwaka kugira ngo bagire amatohoza yabo neza eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze eroje uri kaneza tubwire abatwumviriza rero impamvu wavuga mu kwezi kw'icyenda buca twinjiramo kandi twari twamaze kugushikamo nuko iyo nkuru yakozwe kwa kane wahera imbere yuko dutangura uko kwezi kw'icyenda aho uwo mugwi wariko uremezwa mu nama nshinga amateka ijwi rya Amerika turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara nko kuronka amazi meza ibubanza commune n'intara ya bubanza bisanko kuronka umuzi wibuye abajeje intwaro bemeza yuko ico kibazo kiko kiranatera umubano mubi hagati ya bubakanye ico kimwe n'ababanyi basanzwe ivyo bikaba biruko mu gihe abanyagihugu bemeza ko batanga interere nayo y'amafaranga mu kigo ca commune kijeje gukwiragiza amazi meza mu bantu ivyo bikasa nk'ubupindo kuri bo kuko batumva aya mafaranga yajanwa mu ntara ya bubanza Diane Ndonso umunyamakuru wacu abitugereye ku murire
ahari ku ibombo rya Rusengo cyo ku mutumba giko muri commune bubanza ubucimbiri bune bugize uyu mutumba nibwo buhurira kuri iri bombo ari naco gituma tubona umurongo munini w'abana hamwe n'abakuze batondekesheje amabido bazanye kuvomamwo uyu avuga ko hari gihe asigatondekesheje ikivomesho ciwe agataha gukora utundi dukogwa mu kurindira ko ashikirwa
urashobora kumaraho nk'amasaha abiri waje ukicara mu ruzi n'ibido kayihebera ino ukabanza kuduga hamwe washitse muhira wicaye muhira umwanya muremure ukongera ukagaruka kuraba ko ibido yawe yashikirwa kandi ushitse nga ibido yawe yatarashikirwa ni hamwe tutera induru ngo bido yanje yari ngaha gahita rwana
abadashoboye gushikira aya mazi ya Rusengo baca bikora ku mazi yo mu ruzi kidahwe ruca iruhande y'ugo Rusengo nko ku metero zibiri urunago abana bariko bagogamwo abandi bamesura hepfo yaba harabandi bariko baravoma ayo batahana mu mihana ariko kandi harabavuga yuko gushikira ururuzi aramahigwe ni mugihe bavuga ko bagenda urugendo rw'inusu y'isaha kugira bashikire aya mazi uyu numwe muri bo duhuye aje kuvoma ujuvuye he
cyumvu yari ya hakurya manyago
bagenze umwanya ungane
uragenda nk'inusu y'isaha kuko hariya nta mazi ahari tuza kuvoma ino turinda gufata urugendo kandi ayo dutekesha ya ubuze umwanya wo kuza kuvoma aya yo mu ibombo mbwa aya mazi ni mabi kuko bameseramo ibyahi ya mazi mu bitaro ya kamwe byose baza kumesa mwugo ruzi rutembe kandi tukongera tukarukoresha kandi nepfo nyene hariho abantu bayavoma bakayanywa
ubu bukene bw'amazi buraba intandaro y'umubano mubi mu ngo umukuru mutumba wa shari ya mbere Gasereka Oscar avuga ko hari n'igihe biba ngombwa ko bajya gucungera umutekano w'abavoma
hageze ku mugoroba intambara iri hajya y'amazi hamwe mbere twafikwa tukaza kugira umutekano w'amazi kugira ngo dukoreshe abantu ari intambara ari kugwana ngabo ntitugira nk'amazi twoka none nk'umukenyezi yonka amazi umugabo yoga na guteka nta yaronse hari benshi bituma n'imibano mibi dufise ku mutumba nkaje umukuru mutumba imanza nyinshi abagabo bariko barata abagore babo bakaja kwiyondera abagore bafite isuku kuko batacoboka umva nk'umukenyezi wa w'umwirimizi avuye kurima n'uburimiro naho amazi yo koga naho urumva ko ingwane zica ziba kandi bituma musambura
kukaba nkako uwo mukenyezi duhuriye ku ivomo avuga ko bisaba umusunikano mu gushikira amazi
uragwana naho baba batonze barasambura umurongo mugasha mugwana abafite ingufu baravoma abadafite ingufu nabo bagaca bahitamwo kwicara ngaho bakarindira abadashoboye kurindira nabo baca bataha abandi bagahita nayo ayo maba akaba ariyo badugana
aya mazi agwanigwa bavuga ko hari gihe azamwe umucafu eka mbere n'inzoka zikabonekamwo ivyo biruko mugihe kandi bavuga ko umuryango utanga intererano y'amafaranga ijana mu kigo ca commune kijejwe gukwiragiza amazi meza buri kwezi kugira ngo abungabungwe neza aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika
tugatanga iryo jana hari gihe usanga hari abantu benshi bikanka y'ukuvoma abana kenshi bakadoga batavomye kuko abantu babaye benshi cyane mu ruzi habona rero cyuko turatanga nk'amafaranga ijana ijana kandi tuvoma nk'amazi mabi cyo kidaho cyihindira mu ibombo hari gihe ndarajerera ryari naragize ikibazo hariho mu mama yari yayavomye acasangamo igikere mu kabido ari gukungene cyagiyemo turayiburumva mu bisanzwe turakenya amazi cyane gose
hari mu kazi gucenda imvura itasuye n'umuntu avomye usanga hari mutuye gato duto hajya rero umuntu rero atunyoye atatetse bebe ngati rumwe tumwa amazi nduteka ruva nkuko nyene
kubera iki mutateka
ireka none ireka ari abantu bese batazi ibintu by'isuko emwe ni inkwi nyene uko ntanku zihari abantu bitu byose byaragiye kino kasigaye ngani bigazi gusa nubugaragwa ngatame ka twese tubona ngahe hari none bose ibyo ubona
ibintu birunyuka igihe cy'imvura kukuruzi kidahwe kuzura n'iryo bombo rikanigwa abahavoma bavuga ko n'indwi ishobora guhera badasubiye kuvoma bakikora ku mavuravura baretse aha baranavuga ko basabye ko iryo bombo ryo kwimugwa ariko bitarakunda niyo saba Frederic ari muri komite yo kubungabunga amazi muri komine Bubanza avuga ko nibikogwa byo gusukura umuringoti bategerezwa gukora buri myaka ibiri bidaherutswe
no kuvuga buri myaka ibiri ibiri bisaba kutwisana batwanze kwagira vidage mu byo twize nko byemeze
mugabo ntavyo muhara mugi
oya ntavyo dukora dugira kubera leta rwa ku bintu bya shiparangana kubera tutagize ya vidage ya rusengo rero bwa buntu bw'ubuyo kayo kandi busa buboneka
ubu rero haize myaka ingahe mutabikora
haize myaka 3
amakuru duhabwa n'abarongoye ikigo kijejwe gukwiragiza amazi meza muri komine Bubanza nuko igice cy'abanyagihugu bo muri iyo komine aribo bakenya amazi meza mu ntara ya Bubanza. Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse. Na wewe iyo nkuru barashobora gusubira kuyumviriza abakunzi b'ijwi rya Amerika kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Inkuru yindi imwe yo mu ikambi mbere yuko duca duhana gahindukira kubera ingorane abagendana ubumuga mu ikambi ya Rusenda muri Congo bafise yo gushobora kuronka akazi hanze y'ikambi. Bamwe mu bahungiye ngaho muri iyo kambi b'abarundi bagendana ubumuga bamaze gutangura kwidukira iyindi mirimo nk'iyo gukora amasafuriya mu rwego rwo kurwanya ubukene. Umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo mu ikambi ya Rusenda aradufitiye byinshi kuri ino nkuru.
Ababana n'ubumuga butandukanye baba mu nkambi yo mu Rusenda bavuga yuko bahangayikishijwe n'ibibazo byinshi ariko gusuzugurwa no kutagira urutege rwo kujya gushakira imibereho hanze y'inkambi kimwe n'izindi mpunzi zihora zijya hanze y'inkambi guhinga, kuroba, gucuruza ndetse no gutasha ingwa ni bimwe mu bibazo ababana n'ubumuga batangaza yuko bibugarije. Kiza Marie Goretti impunzi yo mu Rusenda ifite ubumuga ku kuguru aragaruka ku bibazo abagendana n'ubumuga bagenda bahura nabyo muri inkambi yo mu Rusenda.
Abantu tugendana ubumuga hariho abusa anga badusuzugura kuko twebwe tutashobora gushika iyo abakomeye bagera nka jewe nihereye ko baragenda gusenya udukwi nange udukwi bampaye twaraheze nkaburi cyo ntekesha hanyuma abantu nyene bagatangura kungaya ngo iyo tuza kuzisenya ntuhazi kandi jewe ntoshobora kuhagira iyo ngiye kubasaba nyene bambwira ngo nimbe njangu yabandi bazisenya ngo kubera ngo nange ngo nujaye jewe icyo nosaba nuko bo turabira ukuntu batwungunganyiriza kuko idolari 15 ntizuzozikuramo agahuzi ko kwambara ngo uronke mudukara two gucana ngo wongere ngo uronke n'utwo ugaburira abana tubakwiriye.
Tuganira na Nzogendera Matias umuyobozi uhagarariye abagendana n'umuga mu nkambi yo mu Rusenda yadutangarije yuko batangije ishyirahamwe ryo gukora amasafuriya, amapasi ndetse n'amapanu yo gukora amandazi na capati nyuma y'inama zitandukanye bagiye bahabwa n'ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye gita imbuzi hase mu rwego rwo kurwanya ubukene.
Asere yaratubwiye uti by'ukuri ntabwo tuzokwama tubafasha hariho n'igihe kigiye kugera imfungurwa zigapfunguka nimba zipfungutse nuko muzobamwe amaze gutegura amashyirahamwe runaka amaproje kugira ajya amaproje tuzobafashiriza amajya amaproje kugira muraba ukuntu mushobora kwifashisha kandi nimwaba murimo murifashisha by'ukuri bizobafasha kuko hano mu ikamba bamugaye twari twamaze ku jewe ndi president naragiye ndakoresha amanama hijya no hino mu masite ndatoza abadesite hanyuma duce turatora n'abantu barongoye amaproje ayo maproje twari twatoye proje y'abazokorora inkoko muri gatunguru ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu Rusenda hacabonekamo abacuruzi n'abazorora inkoko.
Nubwo aba babana n'ubumuga bagenda bahura n'imbogamizi zitandukanye ariko barishimira ubumenyi bamaze kuvana muri iri shyirahamwe ryo gukora amasafuriya binyuze mu ishyirahamwe bise dufashanye aho bavuga yuko n'igihe bazasubira mu gihugu cy'u Burundi ubumenyi bagiye bungukira muri iri shyirahamwe buzabafasha.
Ishyirahamwe duhaye nyine ubumenyi bwo kumenya tuzotwara n'ibyo n'ibyo duhungutse Burundi tuzoba dufise ubumenyi twakwino n'inkambi n'ibyo gukora nyine amasafuriya.
Icyo amaze kungukira ngaha ubu narabonye ukuntu bakora amasafuriya narabonye ukuntu bakora ibikora icapati n'ubundi bumenyi ndashabubona.
Tumenyeshe yuko muri inkambi yo mu Rusenda irimo abagendana ubumuga bagera kuri 630 gusa nibo babarizwa mu ishyirahamwe ryo gukora amasafuriya aho buri munyamuryango w'ishyirahamwe yagiye atanga umusanzu w'amafaranga y'amakongomani 500,000 byo kugura ibikoresho byo gukora aya masafuriya. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Urakoze Vedaste Ngabo akaba no kuri we duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cumi uno munsi inshuti bakunze mariko muratwumviriza mwakenuye yakoze Innocent Kimenyi yari muhinga bw'ivyuma Diane Nahazo mwari kumi kuri mikro tuzosubira ejo nkaho twatanguriye ndabifurize kuranigwa mu banyu no mu byanyu.